Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru nkuru z'ivyo tugiye kubagezaho.
Yazinduka yigendera nta muntu numwe bari bafitaniye ikibazo. Cyo twosaba nkuko muri ababyeyi mwodufashije kugira ngo bigende neza mugakora n'amatohoza yabo bantu bakoze iryo bara kuko nta kintu bamuzizije.
Uyu ni umupfasoni Azila Ndabitezimana, umukenyezi wa nyakwigendera Wilson Sahinkuye yaraye arashwe nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro n'umuntu yamusanze imuhiriwe ku mutumba wa Munyika ya mbere muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu Burundi. Iyo nkuru co kimwe n'iyindi yerekeye inama y'abashikiranganje b'ibigega vya leta mu karere ka Afrika yo hagati turazigaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze makuru tubafitiye muri kano kanya. Abashikiranganje b'ibigega vya leta mu karere ka Afrika yo hagati CEAC Communauté économique des États de l'Afrique centrale mu Gifaransa kuva kuri uno wa kane bakoraniye mu nama Bujumbura igamije ahanini kuraba ishigwa mu ngiro ry'imigambi itandukanye yako karere kugera mu 2020. Umunyamakuru wacu Bujumbura Eroje Wirika neza yakurikiranye iyugurwa ry'iyo nama atubwire ivyinshi ivyavugiwemo.
Iyi nama iri mu rukurikirane rw'integuro y'ivy'ibihugu by'umuryango w'ubutunzi wa Afrika yo hagati CEAC byumvikanye kuba byamaze kurangura hagati y'umwaka 2016 n'2020. Imigambi ibihugu byihaye gushika ko muri icyo kiringo ahanini integuza yihangira umuryango wiyemeje kuba washitseko mu mwaka w'2025. Domitien Ndiho ku bwayo umushikiranganji w'ikigega cya leta mu Burundi yabwiye amenyeshamakuru ko ibyemezwa muri iri huriro ari imwe mu ntambwe imbere yo gushikira iyo shusho ibihugu bya CEAC byihaye gushika ko mu 2025. Ndiyo ku bwayo yanatubwiye imigambi mikuru mikuru y'iryo hangiro.
Ibihugu byo muri aka karere turafise ibibazo bitari bike. Hariho ibibazo bijanye n'ubutunzi, hari ibibazo bijanye n'umutekano, hari ibibazo bijanye no kuronka umuyaga nkuba, hari ibibazo by'uko abagwiza tunga bakora bisanzuye. Muri aka karere tugahanahana ibidandazwa. Rero ibikorwa bikuru bikuru bizoja muri iyo mice yo kuraba yuko amahoro n'umutekano bisasagara bibandanye bisasagara muri aka karere kugira ngo abanyamigambi yo guteza imbere ibihugu nabo bakore bisanzuye, ariko kandi dushobore kubandanya duhanahana n'ibidandazwa hagati y'ibi bihugu. Kuko kugeza uyu munsi turavye inyene ibi bihugu bihanahana ibidandazwa dusanga by'ukuri tutarashika ku rugero rushimishije.
Kugira ngo urwo rugero rushikweko, Joe Tokendang aserukira Banki y'Iterambere ya Afrika BAD mu Burundi arafite ivyasaba indongozi za CEAC.
Aujourd'hui, plus de 40% de la population d'Afrique subsaharienne survit avec moins de 1,90
agira ati uyu munsi ibice birenga 40% z'abanyagihugu munsi ya Sahara babeshejweho n'amafaranga ari munsi y'idolari imwe n'uduce 90. Kugira ngo ubukene bw'abanyagihugu bacu bugabanuke, nashaka guhamagarira umuryango gushyira ingufu nyinshi mu bikorwa byo kurwanya imirire mibi n'ubushomeri. Eheraba imiliyari 35 z'amadolari y'Abanyamerika Afrika zikoresha mu kugura hanze imfungurwa, ibyo bigatuma hiyongera ibihengeri by'ubutu z'ibihugu. Ibintu bidahindutse mu mwaka wa 2025 Afrika izohora itanga amamiliyaridi 110 y'amadolari y'Abanyamerika mu kugura imfungurwa gusa. Gushika ubu nta mashyirahamwe mpuzamakungu canke amabanki kanuni ariyemeza gushigikira imigambi ibihugu vya CEAC vyihaye, ariko ndiho kubwasanga atangora nirimwo.
Uburyo buzoboneka burya kenshi turakunda kubaza ibijanye n'uburyo uburyo buraboneka iyo ufise umugambi utomoye, ariko iyo utagira umugambi niyo woronka uburyo birashobora kugorana ugasanga ubwo buryo ntacyo buvuye. Ntitwovuga ati amashyirahamwe yatwemereye, amashyirahamwe akwemerera ubanje kuyereka uwo mugambi. Nicyo gituma iki gikorwa gihambaye cyane rwose kugira ngo abo dusanzwe dukorana abagenzi bari basanzwe bashigikiye aka karere bashobore nabo kubona yuko dufise intumbero bikomeye bashobora gushiramwo uburyo kira noneho nibihugu natwebwe turiyemeza gushobora gushiramwo uburyo kugira ngo imigambi mikuru dushobore kwishikako
iyi migambi ihugu by'umuryango w'ubutunzi wa Afrika yo hagati byiyemeje bikoze hageze nko mu bijanye n'umuyaga nkuba honyene Afrika inganya ubushobozi n'igihugu cy'Ubirigi gifite abanyagihugu imiliyoni 11 gusa mu gihe Afrika ifite abarengo muri yaridi umuryango wa CEAC washinzwe mu mwaka w'igihumbi 1984 inyuma y'umwaka umwe hashinzwe amasezerano ugenga yabaye Libreville muri Gabon uwo muryango ugizwe n'abantu barenga miliyoni 150 vamwe ibidandazwa ku rugero rw'ibice 200% by'ibyo Afrika ishora hanze yayo ibitoro n'ibihingurwamwo ubutare ibiva mu mashamba n'uburimyi bw'ibiterwa njabukamazi nk'ikawa ipampa ibigazi n'ibindi bimubyinjiriza amafaranga uwo muryango wa CEAC ku bice 41%. Eloje Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje Wirikaneza. Hayavugwa mu Burundi tuyabandanirize mu gisata cy'umutekano duhereye mu ntara ya Mwaro aho abagabo babiri baraye bishwe n'abanyagihugu bafashwe bavuye kwiba inka ku mutumba wa Bugera uri muri commune ya Ndava. Abanyagihugu babakuri uyo mutumba babwiye Ijwi rya Amerika ko imvo n'imvano y'uko kwihanira ari ukurambirwa no kudahasha ku butungane bwa ku karere. Fidel d'Antoine Nsabimana akora Ijwi rya Amerika mu ntara ya Mwaro.
Abagabo babiri baraye bishwe bamenyekanye ku mazina rimwe gusa Samson na Dedon bose baturuka ku mutumba wa Igiro uri muri commune ya Ndavi ntara ya Mwaro bafashwe mu gihe cy'isa sita z'ijoro nk'uko twabibwiwe n'abanyagihugu baba ku mutumba wa Bugera bavuye kwiba inka kuwitwa Nindagije Clem Leonidas Ndayiragije umukuru w'umutumba wa Bugera atubwira uko byagenze
mu ijoro rya nijoro haraje abasoma bibinka barakurikiranwa bariruka ariko abantu barabatesha barabica bisanzwe kandi hari heze igitere gito hari basoma bwiye inka umutumye wacu kandi cyane basoma twaramenye mu baci baciye abantu twamenye ariko mu gihe cyo mu gitondo tubonye bisiga twamenye n'abavyeyi babo twabonye bari twamenye baba ku musozi wa Higiro mu gacumbi kitwa Mugomera.
Nindagiye Clement yari yagendewe n'abo basuma avuga ko ivyo abanyagihugu bakoze vyabaye nko kwivuna abo basuma
baje aho twaraye tubafashe ryari gira gatatu bari bamaze kutwiba kabiri ni rya gatatu gejo ariyo twabirutse ko tuca dusanga bafise imifuko y'amabuye n'imipanga baradutera amabuye kubera twa tukiri bake turiruka mu nyuma twiruka dutabaza batwiruka ko mu nyuma hava haza abandi baradufasha natwe duhaba turatora amabuye turaterana mu nyuma bamwe bariruka baradusiga haba babiri baritaba Imana abandi barirutse
bari bangahe bose
nibaza ko barashika nka batandatu.
Kanani Salvatore, umunyagihugu ku mutumba wa Bugera, bavuga ko abasuma bishwe kubera gashavu k'abanyagihugu.
Abanyagihugu icatumye barakara cyane. Nuko ejo bundi bagiye kwiba inka baraziba barazugarana abene gihugu. Barababona niho rero baca bafata barabwira abajeje umutekano baraza barabafata barabajana mu gasho. Bukeye hayizindwi barasubira barabarekura. Ba banyagihugu bababonye baca bagira gashavu basubira guhamagara abajeje umutekano bati aba bantu mwabarekuye gute? Kandi bafatanwe itonga inka zirenga zitanu ziri mu nzu aho bazororera. Cyo gituma baciye bagira gashavu bene gihugu bati twirarire kuko ibisuma by'inka turabifata tubifatanye itonga bugaca bikarekugwa.
Kanani Salvatore yabwije ijya America kwa abo basuma bafise amayeri menshi yo kwiba
zo nka zibwa ngahe no muri ntara ngaha muri komine Ndava ziduha umugamba ntangije abwibaga ntaje kumuzinda batanzira yepfo kandi baje korora batwara ingumba batwara imfizi bagaca bayijanye bakayica ibinono bagakura ku mutwe ugutwi umurinzo mukubaga bagahimbura amaguru kwayo amaguru kwayo ivyo munda n'umutwe ntibuboneke bagaca rero haza ama moto amutegama tubona ku murango bagaca bashira mu itagisi mu magunira bagaca bazana amashashi ku murango bagaca bafuka
ubona urushato
umupolisi ko arabajije bacavuga ngo izinka zaruhi igitega zavuga itega ni zanaka zararushe zarasunye turazibaze ivyo rero giye kugura ugasanga ntanka ifite kinono ari gwawe ntuzoyimenye umutwe amahembe ntiyabona ivyo rero ratubabaje.
Ndayiragije Gilberto umukuru wa komite y'umutekano ku mutumba wa Bugera asaba abanyagihugu kwama bameze magabo.
Icyo tubona turabye ubusuma bwa misi yose inka zigenda nuko tubona ko abanyagihugu babandanya birarira amakumbure n'abandi bazoza mu nyuma bagafatwa. Si kuvuga ko abanyagihugu ngahe Bugera bo kwirarira bonyene nuko kumbure hoba guhanahana amakuru n'abanyagihugu ku yindi mitumba mu gihe havuza kamo batitangira nabo ku yindi mitumba bagatangira kugira ngo ibyo bisuma ntibisubire kuducika.
Abagabo bishwe bavuye baja gufubwa ku mutumba wa Higiro iyo bamuka imiryango yabo yaje kubatora mu mwonga wa Kanyamiyoka uri munsi y'umutumba wa Bugera aho batsinzwe n'abo banyagihugu ku mutumba wa Bugera muri komine ya Ndava intara ya Mwaro hagati mu Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel hambavu y'abagabo babiri baraye bishwe imwaro, hari uyundi umwe wo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke araye yishwe mu ijoro ryakeye n'abantu batarashobora kumenyekana abarongoye intwaro muri utwo turere twose tuvugamwo ubwo bwicanyi, bakavuga ko bariko barakora amatohoza kandi uzofatwa azohanwa biboneka. Evariste Nzikobanyanka niwe tubaza ino nkuru.
Wara yishwarashwe ku mutumba wa munyika ya mbere muri commune Rugombo azwi ku izina rya Wilson Sahinkuye, uwo yarashwe nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro n'umuntu yamusanze muhiriwe ahejeje gufungura nk'uko byemezwa n'umukenyezi wa nyakwigendera Azira Ndabiteze Imana.
Yaratashe avuye mu murima avuye gukora, ashitse mu rugo namuhinya arafungura, hageje gufungura ndajana amazi hanze mu ibase tuniyoge, aha taragenda koga akiri ku meza ubwo nyene ngiye kuryama ku mwana nca numva urusoro ruravuze mu nzu, nsohotse ngize ngo nsohoke mpenguje hanze mbona umuntu yambaye gisirikare yamaje gukasha inkoho, nca nsubira mu cyumba ndaja gusenga ndavuga ati Imana dutabare niwe mugabo sigaranye niwe mugabo ncungera, nakomeje ndasenga Imana.
Umufasoni w'umuhisi Wilson avuga ko atazi cyo umugabo wiwe yarayazize cyo kimwe n'ababanyi biwe, asaba ko bamatohoza yihuta kugira abare bakoze ubwo bwicanyi bamenyekane bakubitwa intahe mu gahanga.
Nta ngorane n'imwe yarafise mu babanyi n'umuntu yavuye ku kazi kiwe kamisi yose yajyaho akitekerereza akituriza yazinduka yigendera nta muntu n'umwe bari bafitaniye ikibazo. Cyo twosaba nk'uko muri ababyeyi mwodufashije kugira ngo bigendeze mugakora n'amatohoza y'abo bantu bakoze iryo bara kuko nta kintu bamuzizije.
Musitanteri wa commune Rugombo yishikiye ahabereye ubwo bwicanyi arabwiyamiriza. Umufasoni Beatrice Kaderi yemereye abareye babuze cyo kimwe n'ababanyi ko amatohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi aza yatanguye.
Nitwo kwicara rero ngo tugira amaboko gutya aya oya dutegerezwa kubandanya turondera kandi mpaka ico kigwanisho kigize gute kibonetse gifashwe kandi ndababwiye nti kirafatwa. Wibaza ko hari iminsi isigaye kizima maraso cyakoze ko maraso ni mabi cyane kizima kimaze gukora ku maraso tukabimenya kandi kuko hari ubwo cyo bakimaze gukora ibintu tubimenye twebwe mugabe mu mwanya tubimenye. Ndakubwiye nti mu minsi mike twese dushira ingufu hamwe gusa twese dushira ingufu hamwe. Ndazi ko muzobabona, ndazi ko muzomubona, ndazi ko n'ubu mushobora kumva kanyengenda. Nukuvuga mugume mutanga inkuru, sivyo? Mugume mutanga inkuru kandi mwibanga ntangere murantegeye mwibanga ntangere hanyuma murabe yuko tutagifata kuko ahagitwaye uyu ejo turavye nabi gitwara uwundi.
Mu ntumbero yo kubungabunga amahoro n'umutekano muri commune Rugombo, umufasoni arongoye commune yo mu ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi afite icyo asaba ababa muri munyika ya mbere.
Nico gituma rero dusabwa gukoresha ingufu twese dushire hamwe ya makomite y'umutekano yose mukorere hamwe abatware abenegihugu muze twese dufashanye duce dufashanya naba bajejwe ubutungane n'abajejwe igipolisi ndazi ko bitazotunanira.
Mu kirungo cy'amezi atatu aheze haharurwa abantu 12 bishwe barashwe mu makomine atandukanye y'intara ya Cibitoke nk'uko byemezwa n'abarongo ya makomine. Muri mabayi hishwe umuntu umwe, muri Murwi umwe, muri Mugina 6, muri Rugombo naho babaye 4, harimo n'uwo yaraye yatswe ubuzima. Ahandi habaye ubwicanyi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ni ku mutumba Bugera wa commune Ndava intara ya Mwaro. Abagabo babiri baricishijwe amahiri n'abanyagihugu bo muri ako gace babagiriza ko ari abasuma b'inka. Musitanteri wa commune Ndava Aloyse Ndenza ko yemeza ubwo bwicanyi, akavuga ko muri iryo joro nyene hari hejeje kwibwa inka kuri uwo mutumba. Amakuru Ijwi rya Amerika rikura muri komisariya y'igipolisi Isimwaro akavuga ko amatohoza aze yatanguye. Evariste Nzikobanyanka, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe Evariste Nzikobanyanka. Yindi nkuru imwe ivugwa mu Burundi ariko mu ncamake nuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi bwafashe ingingo yo guhagarika imigambwe 8. Iyo migambwe ni Peyite Vert, Intwari CDP na Debu Sonavi Rusangi n'umugambwe abahuza. Iyo migambwe yagizwa ko imaze igihe idakora kandi ko haheze imyaka 3 iterekana amaraporo y'ibikorwa byayo canke ngo ishira habona ukuntu ikoreshwa ry'ubutunzi bwayo hamwe n'abanywanyi bagize inzego nyobozi bakora ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi bwahagaritse kandi by'agategekanyo ishira hamwe ya Association Radio Publique Africaine yavyaye iradio yigenga y'abanyagihugu RPA iri muzaturiwe mu kwezi kwa gatanu inyuma yigeragezwa gihirikwa cy'ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu nyine mu mwaka wa 2015 iryo shahamwe ryagirizwa kuba ryarakoze ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu no gutera uruhagarara. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu buryo buramvuye mu makuru yacu yo hanyuma. Turuhuke gato hama tugaruke ku kiganiro muri Isanga. Huko mubimenyere nkano mango turongera tukabasubirizamwo igice cy'ikiganiro muri Isanga mamwa kurikiranye igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ikibazo cha ibiganiro bihuruza abarundi vyobera ntikiriko kiravugwa ko rumwe na barundi batandukanye. Ibi ni mu gihe Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi amaze imisi ahura n'imirwi itandukanye ayibaza umuti ukwiye kuvugutirwa abarundi kugira ngo baronke amahoro muri iyo bonano. Bamwe baramusavye ko ibiganiro biyobogwa n'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mukapa vyo hagarikwa bibera hanze bigahagarikwa ahubwo nyabuni nguvu zigashigwa ku biganiro bibera hagati mu gihugu. Yamara hari uwundi mugwi uvuga ko ivyo biganiro vyobandanya bibera hanze y'igihugu kandi impande zose zigatumigwa atanumwe yibagiye. Mukanya mugenzi wa Trade Gwema yavuganye n'abashingantahe Gilbert Bekonjangwa aramutswa ishirahamwe Onelope Burundi rishinzwe gukurikirana amatora imbere hamwe ariko araba n'inyuma yaho. Yongera avugana kandi na Gabriel Rufyiri aramutswa ishirahamwe Olicom gishinzwe kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta. Gilbert Bekonjangwa niwe yatanguye yishura ico yibaza ku ico kibazo.
Icyo twamushikirije twaramubwiye yuko twebwe aho tugeze amaso yuko mu Burundi hari amahoro. Ibiganiro hagati y'abarundi ko byabaye mu gihugu hagati kandi abarundi baronse umwanya wo gushikiriza ibyiyumviro byabo atanumwe avuyemo ubwoko bwose n'abanyapolitiki ko bashikiriza ibyiyumviro byabo, hanyuma turamusaba yuko ahubwo yo tubera mu ngoro akaduhagararira mu makungu akamenyesha abanyamahanga bari mu gihugu hagati no hanze yuko mu Burundi hari amahoro, yuko abanyapolitiki bari hanze ni ba Kenya kandi nabo nyine yuko yogerageza akamenya abaribo kuko benshi baratashe abandi nabo babasigaye hanze bafise ama nationalite donc uburenganzira bwo kuba muri ibyo bihugu bafite ama nationalite abiri. Ni ukuvuga yuko babayo kuko babishaka ariko ntibabayo kubera yuko baturatujwe na leta canke yabangaje. Duca turamusaba yuko aboba babona yuko batinya gutaha kubera ubwoba yuko yovugana na leta y'u Burundi akavugana n'abahuza nyine icyubahiro Yoweri Kaguta Museveni nicegera ciwe ko facilitateur nyine icubahiro William Mukapa bakumvikana n'abaprezida bo muri aka karere ingene bokengira umutekano abari hanze bashaka gutaha bagataha. Kuko ku bwa Onelope Burundi turabona yuko bamwe naho baha ababacungera ko batemera batazokwemera gutaha kuko bafite yakazi abandi nabo basanzwe ari batagiye bagiye gukora akazi abandi nabo bagiye basanzwe bagiye iwabo. Twaciye tumusaba yuko ibiganiro byogaruka mu Burundi abo bikabera i Bujumbura kugira dutegurire hamwe amatora yo mu 2020. Hanyuma rero ikindi twamusabye yuko twari twaranagisabye n'imbere yuko impunzi zotahukanwa byihuta izishaka gutaha zigataha haseri kabijamo n'abaprezida bo muri aka karere muri yose bakabijamo kugira ngo batandukanye abakurikiranwa n'ubutungane n'abari mu buhungiro atangorane bafise zindi z'ubutungane.
Bwana Rufyiri wumvishije ibyo Njangwa avuga aragira ati igihugu gifite amahoro abanyapolitike bari hanze y'igihugu ni bake n'abandi bariyo nuko bariyo ku bushake bwabo ariyo mpamvu avuga ngo ibyo biganiro bikwiye kwimurirwa mu Burundi. gira icyo ubivugaho?
Nibaza ko tubwira abanyagihugu njangwa arabizi kuko turamaze kubivugana kenshi cyane. Nuko ibyo njangwa avuga nawe ndazi ko atavyemera fa kubivuga gucyo gusa arazi ko atavyemera. Turamaze kubivugana kenshi cyane kuko nta igihe ariko aravuga yuko ibiganiro byobera mu gihugu
bwana Rufyiri buretse mumaze kubivugana akavuga ko atabyemera.
Oya, turamaze kubivugana kenshi nibaza ko atobihakana haba ibujumbura haba
bwana Njangwa. Reka Rufyiri akomeze igitekerezo cye hanyuma nawe ndaguha umwanya umusubizo. Urakoze cyane.
Nibaza yuko Njangwa tumaze kubivugana kenshi hari ibyo Njangwa avuga nawe nibaza kuri mwe narimo batemera kuko haba ibujumbura niko ndavuga ko tumaze kubivugana haba Arusha turamaze kubivugana n'ahandi heshi duhura turabivugana kandi ingena abivuga wewe urumva kumengo rimwe na rimwe haraho umenga bayahindutse nk'umuvugizi yahindutse nka Philippe Nzobonariba ndabivuge gucyo wumvise ingena avuga mugabo n'uburenganzira bw'ibyo sino bimuhora kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro ciwe. Nico gituma naje we nemera ko tubivugana nkashikiriza ivyo ishiramwe rikome n'abandi twiyumvira. Rero ico novuga kubyo ashikirije nivyo uko niko Njangwa abivuga niko yanabivuze abibwira umunyamabanga intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONI idasanzwe nyene cyubahiro Gafando mugabo abandi nabo ne baravuze nibaza yuko abizi ko abandi bavuze baravuga ingene byogenda nishira hamwe uri kome naryo ne ryaravuze kandi turatanga n'amadokima twe tuvuga tuti ibiganiro kugira ngo abantu bishobore kubafasha bose byoguma biberaho byariko birabera mugabo ntibyose ntibyoherera hariya nuko huboneka icyo twokwita amasezerano y'intangamarara hanyuma bigaca biza mu Burundi hajeje kuboneka amasezerano y'intangamarara kuko ibizokorwa byose bizoshirirwa mu ngiro ibujumbura ntibishobora gushirirwa mu ngiro hanze y'ibujumbura ko ntivyoshoboka aho niho duhuriza na Beko mugaho dahuriza kuvuga ngo uno munsi ngo nibahindura ibwizwa shingiro arabona ingene ibintu bimeze akavuga ngo ibiganiro ni babizane ngo abantu bari hanze nabagiye kurondera akazi jewe nibaza ko hamwe umuntu nyene yirengagiza ukura kuzi arazi ko hari abantu 500,000 hafi bari hanze kandi bagiye mu imyaka ibiri heze abo kandi ndazi ko n'inshuti za Beko zirimo ibyo rero sinumva ko bose bariko baramwumviriza yobabwira ko bagiye kurondera akazi yuko hari abantu bagiye kurondera akazi imahama hari abantu bagiye kurondera akazi muri inakivari muri ya makambi y'impunzi yo mu Buganda na mu Rwanda muri Tanzania jiwe sinzi kumumbariza be kuko abo bantu bose bagiye kurondera akazi ico nico kibazo ca mbere no banza kugira numve neza ko vyishura kugira ngo avuye ko bagiye kurondera akazi. Rero nico gituma nibaza yuko Beko nukuri turakunda kubiganira ko keshi mugabo nibaza yuko ngaho harutahuriza na gatoya kuko nibaza gatoro nk'isiguro hanyuma mu guheraheza kuciyumvira avuze ngo ibintu byose bimeze neza kumera neza bivana n'uraba burya amahoro ndababwiza ukuri murabizi hari muhinga yitwa Maslow Ibrahim Maslow n'umuhinga w'umunyamerika yagize ivyigwa byinshi cyane ku mibereho y'abantu avuga atanga inkingi zishaka kuri zitanu mwizo nkingi zitanu avuga ibintu bituma umuntu yumva ko yorohewe mu buzima arashiramo n'ico bita ngo bezwe do securite. Rero mu bisanzwe umuntu wenyene wamenya ko afite umutekano cyangwa atawugira iyo rero umuntu wenyene hariho n'umuntu yiruka atakimwirukanye hakaba n'uwundi yiruka yigiviriye ibintu cyangwa kubivanya n'ibyo yabonye amatraumatism yagiye arabona. Rero umuntu wenyene ugite kiwe niwamenya ati mfise umutekano cyangwa umutekano Beko cyangwa uwundi ari wese ashobora kuvuga ngo ndafise umutekano ngo nuze ngo yego nibyo kubivuga ni byiza mugabe igihe abatarabona uyo muntu wenyene ko umutekano atawufise si siniyumvira yuko hari wundi muntu numwe uko yitwa kose uko asa kose uko ari kose avuga ngo wewe ngo umutekano ura ngo urafise umutekano ivyo nibishoboka. Nibaza ko yogenda beko kuraba ibyo iyo muhinga Maslow yavuze, nibaza ko yashatahura nzico ndiko ndavuga.
Bwana Njangwa, ndaguha umwanya mu masegonda make cyane usubize ibyo Rufikiri yarakuvuzeho, hanyuma nanone ugira icyo uvuga kuri ingingo asorejeho avuga ngo umuntu ku giti cye niwe umenya ko afite umutekano, ntabwo ari undi ugomba kubimubwira cyangwa se kumuhitiramo ko uwo mutekano awufite.
Ikintu cyonyine numva yuko tutoshora n'ukumvikana ko nuko jyewe tutavuganye yuko tumaze kuvugana uko rya bivuze sinirwa ndabisubiramwo mugabo igikomeye nuko yo yari kuvuga ati abari hanze bakeneye gutaha abanyapolitike naba ati abo bantu rero barambiye yuko batagira umutekano batinya leta y'u Burundi ninaka akabavuga kuko muri politike nta gucanga ibintu ibiganiro byaraheze hasigaye bande batarataha ibyo akabivuga hanyuma mu nyuma akavuga akareka gucanga ibintu gucanga impunzi ibihumbi 500 bari hanze atanaharuye atazi n'abasina bari hanze nyene bangana
ariko imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku munzi rivuga ko abarundi barenga ibihumbi 400 bari mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Burundi. Iyo ni imibare ifatika yashizwe hagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye bwa Nabeko.
Navyo nyene no kubiraba neza nabo nyene harimo muri bo abakeneye akazi baguma babunga ibitigiri bitagira umutwe n'amaguru
nabisubiyemo nabivuze gutaha umutekano umuntu wese twese nibyo twifuza ko botaha twese dushaka ko botaha ariko igihe umuntu ataragira umutekano leta niko kazi kayo nibabandanye bababwira batahe nibumva ko uzo bayumva ko afite umutekano heza tahe mugabo sinibaza ko Beko ariwe yobibabwira ngo nibatahe kuko sinibaza ko abifitiye ubwo bushobozi n'uburyo nabivuze leta irafise umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba ibyo zobivuga aheza atanga ibyo byemezo baheze batahe mugabo twebwe nkuko waruheje kubivuga nagira mvuge ku kibazo warutubajije ko watubajije kibazo uruhara rw'amashirahamwe yigenga amashirahamwe yigenga mu ijambo rimwe mu gifaransa agira ico bita vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ni ukuvuga abantu batowe bakaba batwara igihugu twe tubashinga ijisho kugira ngo turabe ibyo bariko barakora nico dukora nta kindi nk'ubu umuntu ariko arumviriza bamwe muri twebwe urumva neza yuko sinzira yuko vigilance citoyenne ari ukuvuga nk'umuntu avugira leta ibyo sinibaza ku ibyo oya biri mu mategeko ya societe civile. Societe civile imaze imyaka irenga ibihumbi bibiri imaze imyaka myinshi cyane societe civile uravye imyaka imaze ku isi yose ikora kumwe nta hantu na hamwe societe civile ivugira leta jewe ntaho ndigira ndabyumva mu Burundi gusa rero nico gituma nibaza yuko twokumvikana tukumva ica ari cyo vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ukora akazi uraba ingene leta iri kwirakora nta kindi ibindi byose umuntu akora iruhande y'ico aba ari kwakora ibintu atari bya societe civile. Naha rero twe turiko turavuga tuti uno munsi mu Burundi hari ibibazo bihambaye cyane ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro rusangi ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro ibereye bonne gouvernance ni ibibazo bijanye n'iby'ubutunzi ivyo bibazo bitatu nibibazo nibaza yuko uno munsi amashirahamwe yigenga ari byo bibazo yatuza gukorera ko cyane ibyo rero sinibaza ko Beko uno munsi ashobora kubihakana.
nuko rero akabari no kuri ico gice ca muri sanga mushora gusubira kumviriza cose gikwiye kuri wezi tataka burungu radio yacu vewe akaburungu com turangirije ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya ncuti bakunzi biju rya America tubashimire ku mwanya mwafashe ngo mutwumvirize dushimire Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma n'abandi bafatikanije Diane nahazwe twari kumwe kuri micro tuzosubira ejo igihe cisa hindwi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda uruganda rw'ijuru rya America rubategura makuru mu kirundi no mu kinyarwanda muraza gusubira kwa muri kumwe namwe nabo igihe cisa himwe n'iminota 30 mu makuru turiko turabategurira